Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri n'igenekerezo rya 14 y'igitugutu mu mwaka 2025 tsinamwe bagenzi mwashimye kwikira radio Nzamba gatya kawe ndabahaye mwiriwe cyangwa maramutse bipanye naho muherereye n'icyasango cy'amakuru mu Burundi nayo akaba gitwe n'izingi nkuru nkuru zikurikira. Umupolisi yaraye arashwe n'imbonerakure mu Nzambya muri komine Mutimbuzi Musiga ari ikirirumba abanyagihugu basaba ko iyo mbonerakure yaraye ikoze ako kabi kabishe yohanwa by'akarorero abajejwe itwa nabo bakaba basaba ko ibigwanisho biri umunyagihugu byokugwa umunyagihugu afite uburenganzira. Yake komeza urugendo nubwe mu ndongozi z'umugambwe kuri ubutegetsi CNDD-FDD muri komine Musongati abanyagihugu bamagiriza inyuruzwa ry'ibiro 80 by'imbuto z'ibigori abanyagihugu basaba ko yohanwa by'akarorero mu gihe abajejwe intwaro bobo bamusaba gusubiza iyo mbuto gusa. Abantu batatu nibo bamaze kumenyekana ko bagwaye indwara ya kolera muri komine Rumonge abajejwe intwaro bakaba bamaze gufata ingingo kugira ngo ntirandagaze abanyagihugu. Abanyagihugu bo basaba ko boronswa amazi meza kuko iyo ndwara atakindi ipfa ko atari isuku rike riva ku bukene bw'amazi ari n'ayandi mukanya ndasubiye kubaramutsa.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere mu bisata cy'umutekano aho hari imbonera kure yo kumarambya muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura yaraye irashe umupolisi w'igihugu imusigari ikiruruma. Ababonye ubwo bubisha basaba ko iyo mbonera kure ihanwa nayo abajejwe intwaro n'umutekano bakakubigwanisha abo bose bafise batajejwe umutekano n'inkuru ya Bonfise niyongera.
Uwo mupolisi yarashwe asanzwe ari umudereva mu modokari z'igipolisi yitwa Gracien Nimubona. Wamurashe ni mbonera kure yo mu Marambya akaba yarasiwe ku ibarabara rya 14 bita transversale mu rurimi rw'Igifaransa. Amakuru atangwa n'ababibonye akavuga ko iyo mbonera kure yitwa Leon ariyo yarashe uwo mupolisi amasase menshi mu nda no mu gikiriza. Ayo makuru nyene akavuga ko umupolisi yarasoye kwirembiwe ariko aratahavuye ku mirimo ya minsi yose akaba yakuwaho ajanwa kwa muganga ari kiruruma. Abamutabarije bakavuga ko amagara yiwe yari hagati y'ubuzima n'urupfu. Gushaka twandika iyi nkuru tukaba tutari bwaronka makuru yuko amagara y'umupolisi yoba yifashe muri kino gihe. Ikindi abanyagihugu mu Marambya bavuga akaba ari uko batazi iciye mbonera kure yitwa Leon yoba yarahoye uwo mupolisi mu kumurasa amasase angana uko kose. Imbonera kure yitwa Leon yamurashe abanyagihugu bo mu Marambya bavuga ko isanzwe bizwi ko itunze inkoho kandi ko avugwa mu bugizi bwa nabi bwinshi. Ikibabaza akaba ari uko niyafashwe amara umwanya urumbe rumara mu gasho bukeye kabiri bakabona yijandajandira. Abanyagihugu mu Marambya basaba ko iyo mbonera kure yabwirizwa icaha bita Leon yohanwa hakurikijwe amategeko. Ikindi basaba nuko ibigwanisho byahawe imbonera kure zovyakwa kuko bidasiba kwiyimpumbi mu mihingo itandukanye y'igihugu. Mu Rwanda rwa Radio Nzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka kuri telefone ya Musave wa komine Mutimbuzi canke urongo y'igipolisi muri iyo komine kugira tumenye ikiriko kirakogwa kuri ubwo bugizi bwa nabi.
Urakoze Bonfise Niyongere. Umugabo w'imyaka 70 azwi ku izina rya Habyarimana Ismaele yaraye yitabye Imana. Umukenyezi wiwe n'abuzukuru babo babiri barakomereka ni nyuma y'igitero cy'abagizi ba nabi bateye grenade muri urwo rugo ruri muri zone Buganda kumine Bukiranyana mu ntara ya Bujumbura. Ibyo bikaba byabaye nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro. Umuryango w'uwo mutamba bamenyesha ko ubwo bwicanyi goba bufatiye isano n'injyane z'amatumfu nabo bavukana injyane zimaze imyaka irenga 40 ikindi bemeza nuko umutamba atari ijyambere ashaka kugandagurwa basaba abajejwe umutekano n'intwaro gufasha kumenya ukuri kubagandaguye uyu mutamba maze n'abashengezwe imbere intahe.
Inzamba
tandukira makuru ajye ni gisata cy'ubutungane cyaha cyo gukorana n'ibigwi y'abicanyi cyo cyaha sentare nkuru ya Ngozi yagirije umunyeshamakuru Sandra Mboza kuri uno wa kabiri mu rubanza rufise nimero RP 1663/1. Iyo ngingo ya sentare ikaba itegeka ko umunyeshamakuru Sandra Mboza abandanya apfunzwe iby'agateganyo mu kurindira yuko urubanza ruburanishwa mwizo n'ibyo. Sandra Mboza akaba yari yashikanywe aho ibohero rya Ngozi kwa 26 Nyakanga. Tibutse ko kuva ku genekerezo rya 13 ruheshi sentare isubiramo imanza ya Mukaza yari yamije kwitagishoboye gukurikirana icyaha umunyeshamakuru Sandra Mboza yagirizwa ko yoba yarakoze aho yari yaciriwe gufungwa amezi 41 yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu hamwe n'urwango rufatiye ku macakubiri. Iyo ngingo ya sentare ikaba yari yaciye ihanagura urubanza yari yaraciriwe hamwe n'umutahe wo kumuhagarika wari watanzwe na sentare ya Mukaza. Sandra Mboza yakorera ikinyamakuru La Nova yahagaritswe n'abakozi b'iperereza ku genekerezo rya 12 ndamukiza mwaka 2024 mu ntara ya Ngozi. Akaba yahagaritswe yagirizwa ibyo yashikirije ku buhinga ngurukana bumenyi rwa WhatsApp ku mipanga yoba yariko iratangwa ku rwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD. Abantu batatu baramaze gufatwa n'ikiza cy'indwara ya kolera kuva kuri uyu wa gatandatu muri komine Rumonge yo mu ntara ya Burunga. Muri iyo komine yafashe ingingo zotuma ico kiza kitaguma kirandagata, ariko bamwe mu baba mu Rumonge babona ko ikihutirwa kwari kubaronsa amazi meza kuko atasubishoboka mu gihe atamazi meza hari muri Julienne Muzinga.
Zimwe mu ngingo zafashwe na musitanteri wa komine Rumonge ni ukubuza urudandazwa rw'ibifungurwa bihiye, ivyamwa nk'amavoka, imihwi n'ibindi. Uwarongoye komine Rumonge yategeze kandi ko ingo zose zitegerezwa kugira utuzu twa sugumwe kandi dufite isuku. Mu gihe ibibanza bitari bike bidafise utuzu twa sugumwe, bamwe mu banyagihugu basaba ko bajeje isuku bogira isekeza ryo guhimiriza hakaba n'isuku. Mu bibanza bihuriramo abantu benshi naho nko ku bituro by'abunguruza abantu n'ibintu, ku mashure, ku masoko no ku mashengero, mu standere wa komine yasavye ko hategekanywa amazi meza yo gukaraba hamwe n'isabuni. Izo ngingo cyo kimwe n'izindi mu standere wa komine Rumonge Auguste Minani avuga ko uwo zirenga ko azohanwa n'itegeko rishasha rigenga isuku. Zifashe kandi mu gihe muri iyo komine abantu batatu bamaze gufatwa n'ikiza cy'indwara ya kolera, babiri n'abarovyi bo mu kiyaga Tanganyika, uwundi nawe ni umunyagihugu wo ku mutumba Rutumo. Nk'uko amakuru ava muri iyo komine abivuga, bakaba batowe ico kiza kuva ku munsi wa gatandatu. Bose bakaba bagariye ku bitaro bya Magara komine Muhuta ni mu ntara ya Bujumbura. Abanyagihugu bo muri komine Rumonge baratabaza ngo kubwaba izo ngingo nizishobora gukinga by'ukuri ico kiza c'amacinya na kolera mu gihe atamazi meza hari. Mu bisagara byo muri komine Rumonge abatari bake bamaze iminsi bikora ku mazi y'ikiyaga Tanganyika mu gihe bakeneye amazi yo kunywa n'ayo gukoresha iyindi mirimo. Komine mu ngingo yafashe harimo ko abavoma ayo mazi boca baja ku biro by'abakuru b'imitumba gutora ibinini bashira muri ayo mazi kugira bayacyorore. Ishirahamwe Regidezo rijeje gutanga amazi meza ntacyo rirashikiriza inyuma y'amezi arenga atatu ata amazi meza aboneka mu gisagara cya Rumonge.
Mbere gusozera no makuru dutandukire gisata kijanye n'intwaro ibereye Siriyake komeza urugendo. Umwe mu ndongozi z'umugambi CNDD-FDD muri komine ya Musongati iri mu ntara ya Burunga yagizwe kuba yaranyuruje ibiro 80 by'imbuto y'ibigori igenewe abanyagihugu. Kuri uno wa gatanu uheze abajejwe intwaro muri iyo komine bakaba bamutegetse gusubiza iyo mbuto yanyuruje abanyagihugu, nabo bagasaba ko yohanwa by'akarorero hakurikijwe amategeko. Inkuti ibaze Jean Georges Kibogora.
Amakuru dukura muri zone Butezi iri muri komine ya Musongati atumenyesha ko hari kuwa gatanu w'indwi uheze mukibano cyahoze hari biro bya komine Giharo abarimyi bari baje gutora imbuto z'ibigori baza babona musitanteri wa komine Musongati Claudine niyo yitungira ari kumwe n'abandi bategetsi bo hasi bategeka Siriyake komeza urugendo asanzwe ari umwe mu ndongozi z'umuganga Sende DDD akaba ari no mu ishengero Eglise Methodiste Unie yo ku rubaho gusubiza ibiro 80 by'imbuto y'ibigori yagirizwa kuba yaranyuruje iyo mbuto ikaba igenewe abarimyi mu mugambi wa leta wo gushyigikira abarimyi ayo makuru atumenyesha kandi ko uwo Siriyake komeza urugendo yanyuruje ibiro 20 kuri zone imwe yose mu mazona ne agize komine yahoze yitwa Giharo ku giciro cyashinzwe na leta ikiro cy'imbuto y'ibigori ngo kigurwa amafaranga 4,500 y'amarundi ariko ku isoko ugasanga gishobora no kugurwa amafaranga 5,500 abarimyi bavuga ko uravye ibyo biro 80 byanyurujwe bahombeye byinshi kuko abatari bake batigeze banaronka n'izo mbuto abo barimyi banegura ko hariho akamwena wa mama mu gutanga izo mbuto aho usanga zihabwa cyane cyane abifise bo umuganga Sende DDD banyarucaye nabo ntagire isho baronka ariko abategetsi bo muri komine ya Musongati bavuga ko atakamwena wa mama kaba mu gutanga izo mbuto abarimye bo basaba ibihano ruhasha kuri uwo yagirizwa kuba yaranyuruje imbuto cyangwa y'imbuto naryo rigakogwa mu muco no kumugaragaro atankunzi Uruganda rwa Radio Inzamba agati yakawe twarondeye Siriyake komeza urugendo adomwe urutoki mwinyuruzwa ry'izo mbuto kugira ngo agirishe bivuze ko ariko ntitwashoboye kumuronka.
Urakoze Jean Georges Kibukura no ngacyo dusozera no makuru abashimiye ibyo bimwese maduteze yuko ndi gashimira n'abagenzi anje uko bese bikiciwe bamfashe kubatokaniriza mu kire aho mubaho ifanye mu byanjye na gahwana.